mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazungiye kubashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya. Arimwo aya sentare y'iyungururizo mu Rwanda imaze kwemeza ivyaha vyose biregwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu. Tubafitiye nayavugwa mu gisata c'impunzi mube hafi ya maradio yanyu kwidonito. Imbere yo kuja kuyagezweho hirya nino tubanze tunyarukire mu Rwanda aho sentare y'iyungururizo muri ico gihugu imaze gucira urubanza Colonel Tom Byabagamba uyu yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ejo ni mu Kankusi atubwira ibindi kuri ino nkuru ikurikirwa na Eric Bagiruhusa.
Yego Diane, urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwemeze ko ibyaha byose bihama Colonel Tom Byabagamba rusobanura ko imikirize y'urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare igomba guhama ukwiri. Ariko hashingiye ku mategeko, umucamanza avuze ko ibyaha aregwa bigize impurirane mbonezamugambi, bityo ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamishije imyaka 21 rutagaragaje icyo rwashingiyeho. Yavuze ko agomba gufungwa imyaka 15 no kunyagwa impeta za gisirikare. Araregwa guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, gukora ibikorwa bisebya leta, hari umuyobozi, gusuzugura ibendera ry'igihugu no guhisha ibimenyetso byagafashije kugeza cyangwa se kugenza icyaha. Undi uri mu bujurire ni Frank Rusagara, brigadier general wavuye ku rugerero, ariko we ntabwo umucamanza yari yakata urubanza. Yavuze ko aracyasuzuma cyangwa se ntaranzura, aracyagaragaza icyo ubucamanza bukurikiranyeho. Brigadier General Frank Rusagara, mugenzi wacu nk'uko wari ubivuze Eric Bagiruhusa, harimo kudukurikiranira iyi nkuru. Muraza kuyumva ku buryo burambuye makuru yacu mu mwanya.
Urakoze cyane. Ejo ni mu Kankusi, abantu bashika 12 bishwe mu isanganya y'indege yabaye muri Kazakhstan kuri uno wa gatanu. Ndi kumwe na mugenzi wacu Aloise Bagiruhusa. Aloise, byifashe gute ivyo nkuru?
Urakoze Diane. Ndi Aloise Bigirimana. Indege yo muri Pakistan yari itwaye ingenzi zirenga 90 yakorotse aho yari igihaguruka mu gatondo ko kuri wa gatanu, ihitana abantu 12, abandi barenga 20 barakomereka. Abajejwe iby'indege za gisirikare muri Kazakhstan bashikirije ko iyo ndege yari igiye ku murwa mukuru Nur Sultani yasetse igihome cy'uruzitiro hamwe n'inzu y'amagorofa 2 igihaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Almaty.
Yandi makuru nayo muri Israel, aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu yegukanye insinzi matora y'umugambwe Likud. Ejo ni mu Kankusi ariko arabikurikirana.
Nibyo Diane, ministri Benjamin Netanyahu yaraye atsinze Gideon Sar bari bahanganye mu matora yo muri iryo shyaka Likud. Netanyahu yihariye amajwi agera kuri 72%. Iyi nsinzi izatuma ashobora kujya mu matora rusange ya gatatu ya Israeli ateganijwe umwaka utaha mu kwa gatatu gutangira. Netanyahu yohereje ubutumwa bushimira abarwanashyaka ba Likud, avuga ko bamugaragarije icyizere n'urukundo kandi ko ari intambwe ikomeye higana amatora rusange hateganijwe muri uwo mwaka utaha. Sarbari bahanganye yamuhamagaye kuri telefone mu rwego rwo kwemera ko yatsinzwe amatora, cyakora ko azakomeza gushyigikira ishyaka rya Likud. Netanyahu aherutse kuba ministri w'intebe umaze igihe kirekire kuri uwo mwanya muri Israeli, atambutse David Ben Gurion wabaye ministri w'intebe wa mbere w'icyo gihugu. Insinzi ya Netanyahu rero yegukanye yagaragaje ko ibirego bitatu bya ruswa aregwa bitahungabanije uburyo ashyigikiye mu ishyaka rya Likud. Mu kwiyamamaza kwe, Netanyahu yakoresheje uburyo bumwe n'ubwa perezida wa Amerika Donald Trump bwo gukerensa itangazamakuru n'inzego z'ubutabera. Avuga ko abavuga amakuru bavuga amakuru atari yo. Kuva rero ibirego bimushinja ruswa byasohoka mu kwezi kwa 11, akomeza kuvuga ko arengana.
Ejo ni mu Kankusi, tuzaza kongera igihe cy'isaha 1:30 y'andi makuru giye kubandanya. Udutorokaniriza muri Philippines, naho ico gihugu carabujije abasenateri babiri ba Leta z'Ubumwe za Amerika kwinjira ku butaka bwacu. Aloise Bigirimana.
Egome, abo basenateri ni Richard Durbin hamwe na Patrick Leahy. Salvador Panelo, umuvugizi wa perezida wa Philippines yasiguye ko bimwe ubwo burenganzira inyuma yaho bashiriyeho itegeko mu mafaranga Amerika izokoresha mu mwaka wa 2020 ibuza abategetsi ba Philippines bagize uruhara mu ifungwa rya senatele Leila de Lima kwinjira muri Amerika. Delima numwe mu baharanira agateka ka muntu banegura cyane ingendo ya Perezida Duterte yo kwica abadandaza ibiyayura mutwe akaba ari mu ibohero kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2017. Philippines kandi cyongeye kigabisha gushyiraho amategeko yima visa abanyamerika binjira muri ico gihugu.
Aloise Bigirimana nawe wisango ni nka ryari ndi duhaheje ni mukanku sigeje saha imene minota 30 kugira ngo mubandanye muduturokaniriza amakuru agezweho ijya nino abakunzi b'ijo rya Amerika muraza kuyumva rero ico gihe niho tubahaye isango mukanya duca twerekereza mu karere. Impunzi z'abarundi zababa ijana ziba mu ikambi y'agatekanyoka ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishami rya ONU ribitaho HCR kuzimurira mu ikambi ya Murongwe. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabagendeye bamusigurira impamvu bifuza kwimurwa muri iyo kambi abenshi bamazemo amezi atanu.
Bifuza yuko ngaha badukura ngaha bakatujana tukareka guteba ngaha kuko batugumiza ngaha igihe kirekire tudafise ico turya tutaronka nakazi dukora bari bakuye kuza baca badutwara bakareka kutugumiza ngaha ngo tuguhakome igihe kirekire kuko tuhahurana ingorane nyinshi iyo batuzenye bakatushira ngaha tukaca tuhagoma batatu twayo turiko turaza ingorane tuhura nazo tuba turi mu gushi ngaha kw'abantu kubera yuko tuba turi abantu benshi ntituranaronka kazi ntitunaronka nibyo dufungura kwambara usanga ari kibazo nibindi umuntu ashobora gusanga akeneye mu buzima mugabo badutwaye nkiyo tuba turiko turaza uko tuba dusanzaye turashobora kwisanzura tukaronka ukuntu turonderera imiryango yacu.
Twebwe ikibazo dufise abana bacu ntibiga baricaye twazanye abana bari ku mashuri bose baricaye igihe kiriko kirahera cyo kwiga. Ikindi kibazo dufise ngaho ugiye kwa muganga baguhereza ikimanyu kimwe kikinini cyangwa se bakakubwira ngo nutahe ugende wicare muhira ntugwaye aho nta gipimo bagusizeho wica ugashitaha muhira ukaza kwicara aho umwana akakuremana cyangwa wewe ukaremba ukagomba gupfa.
Ikibazo cy'uburaro vraiment ni kibi kuko abantu ushobora gusanga arara ku kireta kimwe akaba aricyo yifuka kandi ugasanga n'abana bashobora no kurara batiyifutse cyane no kurara hasi bakajyama hasi hanyuma bakabaronka ukuntu bifuka ikireta kimwe.
Mu gihanga ari murara muri bangana
bo turashobora kurara uburiri buguma bufatanye mpaka umusitari ukagera ku mutwe turashobora twa turi nk'ibitanda nka 25 mu isari imwe.
Ikibazo cy'uburaro kaje abandi tayi indwi ama y'ubureta bubiri nta karago fisi ndasasikira igireta kimwe kaca guca nka numva imbavumbabara urumva urya rero nkatangira ikibazo none ko makireta kibirate babiri ibirate ibirata bibiri kimwe nkagisasa ku isi migaragara ikindi nkakifuka nja mbyuka numva mbabara umubiri wose isari usanga yuzuye ntitubona aho duhemera kubera ko turyama nabi abana rero kubera ko tufatanye araba usanga bagusoba ko ugasanga mu kubyuka kugira amasobe kubera ko ubwinshi bw'abantu.
Ikibazo cy'amawese kiragoye cyane ngaha bagihaye abantu bakuze gusa kibagihaye abantu bakuze abana rero babategeka ngo kuza baraza kwituma harya kuri kakabuga wabonye hariya ubwo ko ari mu mucanga ubwo niho banyina babo bakaza bimbaho nyene agaca yahamba bayahambye inkoko nazo ziraza zikaza zibizura hariho umwanya akayaga gatangwe guhuha ngaha utokwifuza guhagarara hano kandi urabona hajya niho abashyira imbabura niho batekera niho turira umuntu gutangwe kuhaba ntabwo turonka amahoro ntituronka naho tujya abona ni mu rupanga ntituronka ahantu tujye purasa ngo tujye kuruhukira uwo muntu urumva rero niyo ngorane dufite ngaho
hano turi dufite ikibazo kinini kuko mu by'ukuri iyo uharuye umuntu w'umugabo arinze arondera umugore bagaca bagera ahantu bamara amezi atanu amezi atandatu umwaka batigeze babonana n'umugore umva ni ikibazo kinini twe twashaka mutu barize seneri ko kumbure aha tuba tuje ko baba babona ko twatandukanye n'abagore cyangwa ko nubu two batukiri kumwe n'abagore
biterwa n'iki
ikintu kibitera n'amategeko je mbona yoba araha kuko iyo tumaze kwashika abagabo babahereza kwa bosare abagore bakabahereza kwa bosare ukajisanga umwana w'imyaka indwi itanu atiyaja mu bagabo uwo ni umwana ushobora gusanga ariko ararasoba ikibazo cy'intuza cy'umugabo ukagisanga ntabyamenyereye ukagisanga ari kumwe n'abasore induru zigaca zitangwa kwaduka mu masare rero mu by'ukuri basaba badukorere igikorwa kinini cyane kungene bodukura hano hantu bakatujana aho twoba twaragenewe buba bakoze
Dushimire mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadutorokanirije amajwi y'izo mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Kavimvira ni kambi y'agategekanyo mwumvise ko basaba kwimurirwa imurongwe kuko ubuzima babayeho muri iyo kambi batabushima Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya rero nkuko twari twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi azo ari wa mwanya wanyu guca mutasha banyu mubandanya mwipfurizanya Noweli nziza mukatubwira n'ingene muri ko mura yihimbaza hariho abakihimbaza hariho abandi bariko baritegurira umwaka wundi mushasha w'2020 basozera w'2019 byose turabaha kanya mu bitushikireko akaririmbo twinjiye ko na karirimbo hayijoro ku mugwi Shemeza Music Mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Seleuse ikaze Ego uherereye Seleu
Namurako murumu mwanya tuko tuvugana ndi mu gisagara cya Juba na mukuru wa Sudani
yepfo Ego aho ku mugwa mukuru wa Sudani yepfo byifashe gute Noweli mwayihimbaje gute
Noweli twarahimbaje nuko dushoboye kuko twaratomboye n'inzira y'ibizimisi igwa ariko umunsi ntiyaguye twaragiye gusenga hanyuma rero umuntu yari afite icyo asangira n'abandi turagisabikanye
aho i Juba muri Sudani y'Epfo muhari muri Abarundi n'Abanyarwanda benshi gaseleu
Ego, turahari brema, turahari abarundi n'abanyarwanda.
Mugaca muhimbariza hagati yanyu.
Turaduhura umwe wese, kuko urabona nka Juba uretse ko ariko n'igisagara ubu kiriho kiraguka cyane, usanga abantu benshi aba mu bice bitandukanye, mbuga nk'abantu tuba tubana, turashobora kujya hamwe.
Yego, mugashaka kwifuriza nde Noweli nziza uno munsi.
Umunsi nyina nje kwifuriza Noweli nziza kuri bene wacu b'Abarundi n'Abanyarwanda bwa mbere tubanino no Juba namwebwe nashoboye kunyiyumvira ikorera ku gihugu cya Amerika natanze rero natanze mu Burundi nkaramutse umuryango wanjye uri Gitega umugore n'umwana n'ababyeyi
abo bose bari mu gihugu cy'u Burundi
bigitega
ku mugwa mukuru wa politiki
na cyane cyane
nuko rero Celestiuse urakoze ngaho i Juba muri Sudani y'Epfo Abarundi n'Abanyarwanda n'abandi bose bumva runo rurimi tuvuga ubabwire ko tubatumiye mu biganiro byacu bitandukanye turakeneye kumva amajwi yanyu turakeneye kumva ico mugona ku biganiro byacu bitandukanye twibaza ko mu 2020 tuzobaronka muri benshi
Naza kubabwira bashobora kubona uno
munsi nukuza bararunga ikinumero nk'uko wayirungitse ucije kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu
Ego cyane
Ego ngira umugore wa mwiza ngaho i Juba muri Sudani y'Epfo
murakoze namwe mororani guhenda ho muri America.
Mhm. Turase na Jeremy ku yindi murongo wa telefone. Jeremy kazi nawe?
Yego, nase muri ha isaje.
Mhm, uherereye nawe?
Uherereye mu gamu kwose na
Nairobi. Nairobi haravugwa make.
Nairobi no marimo. Agora para dizer que amaro.
No ele mora aí em Bajanet.
Na hora que ele está de fora aí em Bajanet, já não trata aí em Bajanet, a lá mais caro. Muito de tudo isso que eu não sei.
Mu mpera z'umwaka arumva hariho abo Noweli kugwamo n'umwaka mushasha bonani ugasanga barahimbaje gushika igenekerezo rya 31 gutyo bagaca bagira ko na bonani
kandi nk'uko mikuru imeze usanga abantu baravuye mu mikuru baragiyeho baravuye iyo mu mashyamba cyangwa se aho batuye ku mitsinda.
Nuko rero Jeremy ugaca ushaka kuyifuriza iyo Noheli inde uno munsi.
Yego, nagomba nifurize umwaka mushya nange bwa mbere ujya muri ikose muratuje cyane ari ya tuzanye cyangwa se iyo muhaye abantu nani maze kuyibiri medio yose yayikora icyo ni ikintu cyerekana kuko ariko cyerekana ko ndimo mukita ya rwose ya reka ikaramu zanjye za mirongo ihere ndi rero se hariho mu kwanze iryo biganiro ya mkambi ya mkasa ya nilo tagangu na sombra ni kuige na samusia kwezi na masumia uli kama na samia uwezi
ako Jeremy aga telefone kawe n'ukuri ndumva ka vugana bi nituko turavizia nyuma ntituzyumvise turacaye kumwe ku murongo wa telefone
ndumbura hariho muyomba yaho mpasuri Amerikana numva kubikirije mwaka mushya mu bibiri wa 2022 hamwe n'abakirisitu be mu kinyarwanda ryose nana ntitwareka hariho mubyara wanjye abana aho ngaho witwa Patrice Zaire turabasubije bose rwose cyane
turakoze cyane ngaho i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya na wewe ubutumwa ni nk'ubwo na Haisele yuse muri Sudani ku murwa mukuru Juba ubabwire abarundi n'abanyarwanda bari ngaho ko 2020 amajwi yanyu tuyakeneye kugira umunsi mwiza impera z'umwaka mwiza na nowe rubandanye uyihimbaza neza Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kano kanya twakabahaye kugira ngo mushobore gukomeza mwifurizanya Noheli nziza tukanabashimira cyane ku ruhara mwagiye muragira mu biganiro n'amakuru byacu bitandukanye ushobora kuba warabaye umutumire warakoze cyane ushobora kuba waraterereye ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye warakoze cyane ushobora ndetse no kuba waratwumvirije ugahitamo kudahamagara canke kutavugira kuri ino radio twibaza ko mu 2020 tuzokuronka nk'umunywanyi w'ino radio ijwi rya Amerika mukurikirana ku mirongo itandukanye ya FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku Shortwave ahandi musanga ibiganiro byacu byose by'uno mwaka tugiye gusozera ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com akaririmbo ni Gloria na akaririmbo kumuruguye urwaruka Chorale Saint Dominique baririmbira mu gisagara cha Bujumbura. Turabandanya rero nshuti bakunzi tubahakanye ko kwifurizanya Noel nziza no kutubwira ingene muri ko murasozera uno mwaka. Turafise uyundi ku murongo ni Théophile. Théophile ikaze. Théophile, uri he?
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Masisoni, muri Nord Kivu.
Ariko twe turakumva neza nta kibazo. Noel mwayihimbaje gute ngaho uriga Teofi?
Ntabwo turi kubasonga neza, ariko turagerageza kwishimira Noel nziza no ku bantu bose umbirizi z'iki Amerika aho bari bose abanyamakuru bawo bose kabisa twifurije Noheli nziza.
Hanyuma aho umwaka nawo muriko mwisozera gute?
Nago sindi kumva neza, sindi kumva neza, ariko tubumvira ku mirongo ya Facebook Live. Ntabwo tushobora kubara uri
za frequence
sago
tubabona ariko ntacho urakoze ngira ngo ubutumwa bwawe bwashitse na butatwumva neza abariko arumvira radio kwijujya wari dushikira bo barakumva ubira umunsi mwiza Théophile ngaho muri Congo. Chorale Saint Dominique mu karirimbo kabo Gloria. Undi duse ku murongo wa telefone imbere yuko duca tusubira mu karere k'ibiyaga bigari tukababwira yageze ho muri kano kanya ni Emery. Emery kazi.
Kazi murakoze cyane kuduha akazi.
Uherereye he?
Uherereye Kampala.
Kampala Noel mwayihimbaje gute? Kampala mwayihimbaje gute Noel?
Ai Kampala tumeze neza, abantu bari kuba banezerwa cyane n'iyi minsi mikuru ya Krismasi no kumaririza umwaka. Ariko kabisa abantu baranezerwa cyane, ku bantu basanzwe bifite ubuki usanga nta kibazo baranezerewe cyane. Natwe tuba duhari turi kumwe n'inshuti n'abagenzi nyine b'iwacu.
Mugashaka kwifuriza nde Noheli nziza uno munsi? Ino Noheli ugashaka kwifuriza nde?
Noheli ndashaka kwifuriza abasore bose turi kumwe hano bava mu ntara ya Cibitoke. Ndayifuriza mama hari Muyinga. Ndayifuriza na bene wacu bari Muyinga. Ndayifuriza umukunzi wanjye ari Muyinga, n'umuganga ku bitaro by'Muyinga. Ndayifuriza n'inshuti zanjye zose abandi bari aho mu Ikarusi, Bujumbura, Ingozi n'Muyinga cyane cyane aho mvuka.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza, Noheli nziza n'impera z'umwaka mwiza. Na wewe ni kwa kundi nyine n'Abarundi n'Abanyarwanda bari ngaho Kampala, Uganda n'ahandi hatandukanye, turabarindire mu 2020 kugira ngo muzobandanye mutujyohereza ibiganiro, muduha amakuru, mubana natwe. Urakoze cyane. Ego. mukanya turahava duhana gahindukira ariko imbere yuko tugahana twongere tunyarukire gato mu Rwanda ndi kumwe na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ariko arakurikirana ivyu rubanza rwa Colonel Tome byabagamba hamwe na General de Brigade Franck Rusagara Eric bigeze he ivyu go rubanza azikwari watuciye ku masonga mukanya tubwire ibigezweho
Diane kugeza ubu ngubu ndi mu nkengero z'urukiko rw'ubujurire ariko nakubwira ko urukiko rurangije kusomera aba basirikare bombi urumwe rumuhanishije imyaka 15 rwavuze ko urukiko rw'ubujurire rw'igisirikare rwarahanishije umwe Colonel Tanzi abagamba neza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu rwarwamuhanishije imyaka 20 n'umwe izatse rugaragaza rushingiraho rero umucamanza asinziye ku mategeko yamuhanishije imyaka 15 General Frank Rusagara yamuhanishije imyaka 15 ayizanye ku myaka 20
igice gikurikira n'icahe barashira ntahishije canke ubundi harabaho ibindi kuko wavuze ko ari sentare yiyungururizo
ku rwego rw'u Rwanda kuri uru rwego mu bitaro rw'u Rwanda nta kindi gishobora gukorwa ariko tuvuganye n'umwe mu banyamategeko bunganira abaregwa ubwo bimeze buhuru kwiyerekeza aravuga ngo nubwo bakoze icyo bagomba gukora ariko ubutabera ntiburangirira mu Rwanda bagiye kuvugana n'abo babunganiraga babiri nibo bakisunga urukiko nyafurika rurengera uburenganzira bwa muntu
muri make Eric ubwo rubanza abari bagwitabiriye nimba bashoboye kuvugana na kubo bavuze yuko bakiriye gute ingingo ya sentare y'ungurizo y'u Rwanda
byari bigoye kubavugisha kuko benshi bari mu gahinda bari kurira ubona abagifite akabaraga cyane abakiri bato bishingikirije mu gituza abageze mu zabukuru ariko muri rusange wabonaga ko bakinamara kwemeza ko Colonel Tom Byabagamba agomba guhanishwa imyaka 15 y'igifungo kunyagwa impeta za gisirikare babonaga ko bahise batwika intege bagaragara ko bamwe babuze uko bifata abandi bibabiriye itangiye itama ibintu nk'ibyo bagenda bamwe ubona bagenda barira muri
urakoze Eric bagira ubusa tuze kongera igihe cy'isaha n'iminota 30 kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru ugiye kubandanya udukurikiranira reka dushimire mwebwe mwari muteze ano makuru n'ibiganiro byari biremesheje na Joy Diane na Hazoe yakoze Fatuma Alimasi Kalala yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma waraduhagarikiye yari Etienne Karekezi nawe nyene yakenuye tubararikiye amakuru igihe cy'isaha imwe n'iminota 30.